et mon vrai ami radio est celui d'Amérique. Radio Ijwi ry'Amerika samira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19 ni metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 Kisoro ikaza mu kiganiro muri Sanga muri kumwe nanje Fidèle Niyongabo
muri Sanga Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Ibitekerezo by'inshabwenge zo mu bisata by'indero n'ubuvuzi mu Burundi ziva mu gihugu zikaja kurondera ubuzima bwiza kurushiriza amahanga bibandanya kwiyongera abigisha muri kaminuza y'u Burundi bagiye ahandi bariyongeye mu mwaka urangiye 2024 umuntu abagereranije n'abavuye mu gihugu mu myaka ine imbere yaho mu rwandiko ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi bwarungikiye ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bw'itariki 16 y'ukwezi kwa 12 k'uyu mwaka twaraye turangije bumenyesha ko mu kiringo c'imyaka iniheze abigisha n'abandi bakozi bamaze guheba akazi bagera ku 118 muri abo 41 bakaba arabigisha bafise impamya bushobozi ya doktora umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Audace Manirambona akaba yamenyesheje ko hamwe atacokogwa ibintu bishobora kuyanzara Mu kiganiro muri sanga twatumiye Dr. Désiré Nisubire yigisha mu gisata cy'ubuvuzi muri kaminuza y'u Burundi akongera akaba ayoboye sendika yabigisha muri kaminuza y'u Burundi na Libera ntibashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi yaragize ubushakashatsi bwimbitse aransohora inzandiko ku bijyanye n'igisata cy'indero mu Burundi batumire ndabaramukije
Mahoro neza cyane natwe turabantu nanjye ndabaramukije neza ndabaramukije na Désiré Nisubire kuyaga muri kino kiganiro bari kwa twumviriza
ndabifurije n'umwaka mwiza mushasha w'2025 mwese
murakoze cyane natwe turabifurije umwaka mushasha mwiza
ntere kuri wewe Professeur Désiré Nisubire icyo kibazo cha abigisha n'abandi bakozi bo kuri kaminuza y'u Burundi bariko bagenda ku bwinshi baje ahandi cifashe gute muri rusangi muri iki
cyo nashaka kuvuga nuko urwandiko umuyobozi wa kaminuza yandikiye umushikiranganji w'indero natwe tubonye mbuga ngurukana bumenyi ariko imbere yaho natwe hamwe n'ishyirahamwe ry'abarimu APEB twari twaragize icyo twakwita conference de presse twerekana impungenge dufise mugabo washikirije ico kiganiro cy'abamenyesha makuru professeur Leandre nta mwanya wari uriho ukwiye kwerekana abamaze kugenda mu bisata byose bya kaminuza y'u Burundi yafatiye gusa ku bisata bitatu igisata cy'ubuvuzi igisata cigisha iby'indero na psychology hamwe n'igisata bita lesion de l'ingénieur aho twerekanye ko ibitigiri z'abari bamaze kugenda naho nyine byaboneka yuko ari benshi cyane tukaba twari twasabye yuko icyo kigwa cobandanya kugira ngo tumenye neza abamaze kugenda aho rero nashaka kuvuga yuko atazi indeshere na twebwe bari mu twari tumaze kubona ko biteye agahinda urwandiko umuyobozi wa kaminuza yandikiye umushikiranganje akaba ari ibintu bigaragara nta kinyoma kirimo ni ibintu biboneka kuko turabibona kwabarimu bagenda ku bwinshi sabarimu gusa haragenda n'abandi bakozi ba kaminuza baja mu zindi abarimu bakaja mu zindi kaminuza bakaja no mu bindi bihugu kandi tutibagwe nuko hari n'abahe bakwigisha muri kaminuza bagumye no mu Burundi bakora mu zindi mu bindi bisata by'igihugu ivyo rero ntabwo imbeshere biribonekeza
mwitwereje ubwo rwandiko muravuze ko mwabimenye bice ku mvuga ngurukana bumenyi ubwo rwandiko umukuru wa kaminuza y'u Burundi yandikiye ubushikiranganji bujejwe indero mwotubwira muri make ivyo byari muri ubwo rwandiko ivyo yashikirije
ego ubwo rwandiko narubonye ruri ku mbuga ngarukana bumenyi n'ivyo nabyumvise mu ntangamurara y'ikiganiro mariko murakoresha aba yavuga yuko mwe numvise muvuga mu myaka ine iheze ariko yavuga gushika mu kwezi kw'itariki mengo 12 ngasi ndabyuka neza ntaruraze cyo kwezi kw'12 2024 ko abarimu bamaze kugenda ari 41 hanyuma n'abandi bakozi rero mugabo sano bakagira 118 nkuko mwabivuze aho rero yavuga yuko ari adibo leta yurabye icikora kugira ngo ihagarike uko kugenda kudasanzwe kwabigisha ba kaminuza ya Burundi.
Icyo kibazo cyatangwe kwibonekeza ryari abantu abo sonshabwenga abo bigisha nabo bandi bakozi kuri kaminuza zatangwe kwibonekeza ryari ko bariko baragenda bava mu gihugu baja ahandi kurondera aho baronka agashahara kurushiriza.
Byarabonetse oyabari gato kugenda cyane mu 1995 1996 ariko mu nyuma baragaruka kubera hari ibyari byahindutse cyane cyane bavuye mu gihugu cy'u Rwanda hanyuma haramaze igihe kiniya kubera ibiganiro leta yagiraniye n'abarimu haraba igihindutse abarimu biraboneka yuko umengo bashinze imizi ibintu biko bigenda neza ariko muri no minsi na cyane cyane mu myaka itanu iheze byarabonetse cyane yuko uguheba akazi muri kaminuza ya Burundi byasubiriye kufata umurindi ukomeye na cyane cyane mu myaka itanu iheze je niho ndabibonye cyane ubuhoho maze imyaka hafi itatu ndongoye sendika y'abariho muri kaminuza ya Burundi ndabibona cyane kuko ndaronka amakuru ava hirya no hino ni ukuvuga yuko muri imyaka itanu ya mbere kugenda byishwe neza iyi myaka itanu iheze abarimu bagiye ni benshi cyane abandi bakoze urumva kenshi ari usanga batabaraza kubera baca basubirizwa ariko abarimu bakagora gusubiriza nicyo bituma bica byibonekeza ko abarimu bagiye cyane baca mu bindi bihugu bya Buraya ibihugu bya Canada hariho abarimu bihugu bita Outremer mu bihugu by'u Rwanda bariyo hariho n'abandi tutamenya iyo baciye babandaniza ariko ukabona yuko bagiye abandi nabo bari ngaha bakora cyane cyane mu bisata bya ONU nka Banki Mondiale hari abakora za UNICEF abandi bakasaba ubuze handi babona hari akarusho kandi bikaboneka neza yuko ikibagana cya mbere ari ukutamererwa neza mu kazi.
Murakoze. Nawe Professor Libera Ntibashira kandi mwaragize ubushakashatsi mu bijanye n'igisata cy'indero. Iki kibazo mukibona gute cya izo nshabwenge ziriko zitera zigenda?
Icambere novuga nuko iki kibazo cy'abarimu bagenda kiramaze igihe cyatanguranye n'abari bagiye kunonosora amashuri kwiyongeza bimwe bita doktora mu myaka mu gihe mu 1993 benshi muri abo ntibatahutse mbere gushika naho leta zakurikiranye zagiye zitura ku mashyamwe mpuzamakungu nka UN imwe iraba impunzi barashyizeho umugambi wiswe MIDA wafasha kuzana abo barimu bagumye hanze muri bo bakaja kwigisha kuri Universite y'u Burundi mbere no gufasha mu bisata bitandukanye mu buzima bw'igihugu hanyuma na PNUD yarashyizeho umugambi wiswe Top 10 nawo nyine warafasha kugira haboneka abarimu bari babuze icyo gihe kubera abo bagumye hanze mfatiye mu gihugu ndimwo nko mu Bubiligi abo asistant bariko baragira doktora twararenga 200 ngabandi muri abo hanyuma rero iki kibazo nibyo abatahutse mu Rwanda na nabandi bakiye iyo barabatahutse ariko benshi muri abo barasiye baratabaromuka ni kibazo rero ki kiteye agahinda kuko nta gihugu ku isi na kimwe gitera imbere kitabifishije mu byerekeye ubumenyi kwigisha kuramura ugwaruka ruteza kuzokubaka igihugu mu minsi iri imbere hanyuma rero n'ubushakashatsi murazi uruhara runini mu iterambere ry'ubushakashatsi mu iterambere ry'igihugu mu ncamake rero ni ikibazo kibabaje ni ikibazo leta y'u Burundi asiza gutorera umuti vuba na vuba ngira turaca kubiyaga hanyuma rero icyo nurangiriza ko n'ugushimira umuyobozi wa kaminuza n'amasendika yagerageje gushyira habona icyo kibazo kuko n'umunsi kiriko kiravugwa cyane amatwi adusumira twizere ko abajeje kurongora igihugu n'igisata cy'indero bazofata icyo kibazo nkakamwe.
Murakoze. Tuze ku mirongo ya telefone dufise Nyandwi Abdul, uratwumva?
Ndabumva.
Nyandwi, uduhamagara urihe? Ufise ikibazo bazabatumire icyumviro shikiriza?
Ikibazo mbere ni ikibazo kuba jena mu bantu wa kaminuza baguma baca akazi bari bakwiye rero na cyane cyane leta yari ikwiye kuraba ikikora kubera jeje ubundi narase musanga na bakozi babashyika igihumbi nawe bamaze guca akazi leta yari ikwiye cyane cyane kuraba impamvu baca akazi.
Akoze. Turamutaye ku murongo wa telefone ashikije icyumviro ciwe kuri iki kibazo cha abigisha kuri kaminuza y'u Burundi hamwe n'abandi bakozi benshi muri bo bariko baragenda ahandi kugerageza kurondera ubuzima bwiza kurushiriza. Ndi kumwe na batumire Dr. Desire Nisubire yigisha mu gisata cy'ubuvuzi kuri muri kaminuza y'u Burundi. Tuvise kandi na Libera ni bashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi. Tufise uyundi ku murongo Germain ni kwigira, uratumva Germain?
Yego ndabumva.
Uri he?
Ni exactement mu rumonge muri province rumonge mu Burundi.
Ufise ikibazo baza icyumviro ushikiriza?
Icyumviro nasaba kugishikiza ibyo banditse ngaho ku izi rya Amerika.
Yego.
Yego.
Mugishikirize?
Yego, muri make dufatiye nko kuba ari mu muri za kaminuza guma bagenda bata akazi
mu byo baza kwiga.
Icyo navuga ko mbona umenga muri make icyumviro ni uko ari imishahara mike boba bahabwa mu gihugu.
Murakoze.
Yego.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tuko tuvuga ku kibazo cy'abigisha kuri kaminuza y'u Burundi n'abandi bakozi baho bamwe muri bo bariko baratako kazi baja ahandi kurondera ubuzima bwiza kurushiriza. Ngaruke kuri Professeur Desire Nisubire, nkuko muyoboye sendika y'abigisha kuri kaminuza y'u Burundi, ni ikihe muriko murakora ku biberekeye kugira ngo mugerageze gutuma icyo kibazo gitoregwa inyishu?
Murakoze cyane. Mu bisanzwe nk'aba nk'umuntu warongoye sendika, twebwe nta wobesha biraboneka yuko leta y'u Burundi ifite ibibazo by'ubutunzi bigatuma kumbure n'imishahara arico gituma atacika imaze kubera n'ikituka ry'ifaranga ry'u Burundi. Ibyo rero twebwe ikintu turiko turakora nk'abantu baserukira abandi turi kumwe nabo duserukira nyine muri sendika dukoranye n'abandi benshi bakorera muri urwo rwego, nuko uraba hari igeze kuba igihe nk'icyo aho byabonetse yuko abigisha na cyane cyane mu buvuzi batari bashize ukuguru hamwe bimwe bita stabilite. Hanyuma hariho amaproje rero na cyane cyane amaproje yari afite bita sante population, cyane cyane sante population 2 yarafashije leta muri icyo gihe kugira ngo abarimu bashobore kugira akarusho tugahamagara leta y'u Burundi rero nimba ata ibyo ibona yuko yoshura kugumiza hamwe abo bigisha na cyane cyane bahambaye iyo turiko turavuga abigisha si kwigisha gusa muri ni kaminuza y'u Burundi libera ntibashaka kandi yari yavuze yuko abo bigisha ari bo bahava bakagira n'ibintu by'ubushakashatsi igihugu gikeneye kugira gitere imbere rero twebwe turiko turi ko turagerageza gusigura twerekana ibyokorwa n'ibyo tuvuga byerekeye amakonferensi presse tumaze iminsi tugirisha APIBE na SPB sendika hamwe n'iryashyirahamwe ry'abarimu muri kaminuza y'u Burundi kugira ngo tugire ahantu dufashije leta kugira nayo ibone ingana yobigenza ibyo rero ntibirakunda ko leta dushobora kwicara hamwe ngo tuyereke kumbure ibyo nayo itoba imenye kuko hari aho usanga bigoye nka twebwe nk'abarimu turabona ingingo zofatwa zihuta kugira ngo ibyo bigabanuke harimo na cyane cyane sinzi ko duhava tuza kubishika ko ibintu byita politiki salariale la nouvelle politiki salariale ni ukuvuga itunganya ry'imishahara gushasha ibyo rero rikaba rizana cyane cyane ubona ko rihohotera abantu bafite amadiplome ari hejuru aho rero murazi ko harimo n'abarimu ba kaminuza y'u Burundi tukavuga tuti leta ko ariyo yanabitanguye kuvuga iby'itunganywa ry'imishahara gushasha niko karyo rero leta yoronka kugira ngo abarimu muri kaminuza y'u Burundi ibashire ku mushahara ujanye na diplome yabo n'akazi kabo gahambaye kuko leta iremera yuko abarimu ba kaminuza ari abakozi bamwe bita karahara mu rugamba ntibacura rero ko ari uko leta yofata iya mbere igashyira mu ngiro ibyo turiko turayisaba by'uko imishahara yoreka yo kubahiriza ubusumbasumbane mu by'amadiplome n'iby'ubuzi rero biracyari ko biraza ntituribura mugabo rero akanakanya ko kugira ngo leta nayo imenye icyo yokora ariko turiko turabikora tuzobikorana nk'uko bisanzwe na leta y'u Burundi iserukiwe n'umushikiranganji w'indere tumaze igihe tudatavugana hari aho kumbure twogira aho duhuriza tugaduca turaba rero ko hari ikintu gishasha bizozana niyo twamara kubona leta nayo yerekanye kubyifuza ko abarimu boguma hamwe bagakora akazi bajejwe
murakoze ku mirongo ya telefoni tugaruke kuri Kanyamuneza Matias uratwumva
turabumva neza rwose
uduhamagara bihe Kanyamuneza
ndabahamagara ndi Nairobi muri Kenya
ufise ikibazo baza abatumire cyangwa icyumvirisho kizushyikirize
narifise ikibazo n'icyumviro
ishyikirize
nagomba kubaza abatumire mbe uko abarimu numva ba kaminuza ariko baragenda ntabwo yaba ari inyungu ku gihugu ko umwenga ubu hari urwaruka rwishyirwa hageze amashuri rishobora kwigisha kaminuza abo bakagenda hanyuma bagahakaza abandi bantu icyo ni ikibazo narifite
mwishura uyu Matias Kanyamuneza ku kibazo abajije Professor Libera
ego cyane avuze ati hariho urwaruka rwinshi rurikorora mugwa muri kaminuza y'u Burundi baheze amashuri ntibaronga akazi mbega buhoye ntiho basubirira bakigisha umwarimu wa kaminuza ategurwa mu gihe kirekire mu myaka myinshi inyishu rero uheze kaminuza ntashoboye kuramurwa ugaku muri kaminuza nibyo arashobora gufasha mu bikorwa bito bito ari travel pratique cyanke imyimenyerezo tubase mu isata by'ubumenyi bwa siyansi cyangwa ingira muri za laboratoire mu by'ubuganga ariko kugira utange icyigwa gihanitse na cyane cyane mu myaka ya nyuma bisaba kuba ufite uburenganzira ufite umuntu uzira papuro rw'umutsindo rugutuma ushobora kwigisha muri kaminuza muri kamake rero abana bahejeje urwaruka ruhejeje Université y'u Burundi kino gihe ntabumenyi n'ubushobozi bafise bwo kwigisha muri yo kaminuza nibyo hari ikintu apa hariho ecole doctorale ya yuguruwe ariko nayo nyine nibaza kwicumbagira kumva zitandukanye ntuze Desire nisubire ari ku rubuga arashaka kugira icyo bivuze ko mugabo niyo ecole doctorale nibaza ko ikenye abarimu bo bafasha kugira iyo ecole doctorale itegura abarimu abagira amadoktora ni ikifasha abagira amadoktora niyuga ko nabi nafise ibibazo nk'uko mu bindi mu yindi myaka bafise ubukene bw'abarimu
tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Eric Nkorerimana urasumva tuamutaye ku murongo wa telefone ndashaka mbaze Professor Desire Nisubire ikibazo cha cinshabwenge muri rusangi mu karere ka Afrika ku mugabane wa Afrika zigenda hanze kurondera ubuzima bwiza kurushiriza ikibazo kibonekeza mu bice nka byose by'umugabane wa Afrika no kujanye nabo bigisha nabandi bakozi bafise ubuhinga buhanitse nikiye cyo bagitandukanya ibyo bindi bihugu n'u Burundi ubigereranije n'ibindi bihugu byo muri Afrika
sindi ko no banza kwishura uwo muntu baje ico kibazo
nta kibazo
yavuze ati none ntiboha akazi abandi abana b'igihugu bariko baraheza amashuri bakaca babasubirira rega mu bisanzwe uko niko bitegeza kugenda nta ngorane yoba abagenda bashobora gusubirizwa ica n'ibisanzwe cyane y'umuntu agiye hari umusubirira aramusubirira n'ubundi hari abo barokwita hari abaha akazi ariko nagomba mbwire mengo yitwa Kanyamuneza yuko abarimu muri kaminuza na cyane cyane bigisha amashuri yigiwe imbere hariho abigisha mu bice za master abandi bakigisha mu bice za doctorat bagano menyesha yuko muri abo barimu kugira ngo ushobore kumva umusuperviseur wa master canke wa doctorat utegerezwa kuba ufise na cyane cyane impamyabushobozi ya doktor hamwe n'amagrade ateye imbere muri kaminuza y'u Burundi aho iwacu ni kuva kuri professeur associé gushika kuri professeur ordinaire mu gihe rero hogenda abarimu nk'abo ba professeur associé nuko ntazanye ibiharo bigororotse nari kumubwira aba professeur associé aba professeur ordinaire bamwe bita ba le maître de conférence abamaze kugira ingana bangana ntushobora kubasubiriza nk'uko liberance bashaka kandi yabivuze bishoboka kubasubiriza iyo nta ntiyari nuko ningorane ibyo byanavuzwe n'umarabyi cyareke ntabe yaranditse kuko barabasubirije ibyo byari bisanzwe rero namenye yuko nk'aba professeur babageze ku magrade akomeye abo baragoye gusubiza nk'uko yabivuze professeur Libera ntibashira kandi bifata umwanya munini kugira ngo uve ku grade uje yindi ubu byashobora kuba bigeze ku myaka 15 nta munyeshuri yarasohotse kaminuza yodasubirira abo abagiye ikindi nagomba kumubwira nuko hari abantu bafise ama specialists akomeye mu Burundi usanga ari nk'umwe canke babiri bituma arinza aba nk'umwe agacagenda ari umwe hatagira uwundi kuko mu bisanzwe nta gisata cyategeza kugira nk'umuntu umwe canke babiri urumva turacyafite icya mbere ingorane abantu banonosa ibintu bita ama specialists ese no yo baba hari yo bantu kuri abantu bahari bacasubiza ntibe ari ingorane ngarutse ku kibazo hejeje kumbaza na cyane cyane niki gitandukanya ibihugu cy'u Burundi n'ibindi bihugu mu byerekeye na cyane cyane kwigisha muri kaminuza nibaza ko ibyo bintu nabishikirije kuri radio Isanganiro nka je tuko tuvugana hari aho mpuranja kwigisha mu gihugu cya Congo abantu kuvuga abarimu ba Congo turazinanye barambira ingana bahembwa abarimu mu Rwanda turazingana babayeho turetse umushahara ufadika baronki bavuye kwiga bafise n'ibindi by'uburushomye cyari z'avantage zihambaye cyane kugira ngo igihugu cyabo gishobora kubagumana i Nairobi ari o arazi ngana bigenda arashobora kuja kubaza muri universite y'i Nairobi ndahazi canke mu gihugu c'Uganda no mu gihugu ca Tanzania nagira mbwira bariko baratwumviza yuko muri ibyo bihugu umwarimu yobahembwa amahera make n'amafaranga yoba ari ibihumbi bibiri by'amadolari ibihumbi bibiri by'amadolari twebwe ntidushobora no kuyasaba turazi ko tuba turiko turagurana n'igihumbi cy'amadolari
birabira banagora kugira ngo bagishitse mu mishahara badu rero no kubabwira yuko kumbure ngira ngo na leta y'u Burundi dogiragize tohoze aba twari ko tugomba gusaba kugira ngo kwe turi mu karere kaya seri bihugu turi kumwe mu karere k'ubu seruko kugira ngo turabe ingana leta y'u Burundi yo kwegeranya imishahara y'abarimu mu Burundi n'aba kaminuza y'ibyo bihugu mu byo bita harmonisation salariale muri East African Community. Ibyo rero ntitwovuga ngo n'ibintu ngo tugomba kwihutira mugabo uraje mu Burundi nabivuze mu radio isanganiro kubona umwarimu wa afise urupapuro rwa doktora adashobora gushika amadolari amajana abiri birateye agahinda urumva arose ahantu aza guhemba ibihumbi bitatu bica bigorana kugira ngo ntagende nicyo rero bidutandukanya n'amakaminuza yo mu karere tuhora dutembera hakagenda n'amamisiyon mu bindi bihugu notama ibi bihugu bya Maroc ibihugu bya Egypte ibihugu bya Nigeria ibihugu bya Ghana tuhora tugenda turafise amaprogramme duha nta naho twitwana kuko abantu urabona neza unamubonye ko kubwinga nakora amaproje arushesha ingana ariko aragenda ukabona ko abantu bifashe neza ariko twebwe biraboneka yuko tuzokusanga nk'uko umushikirangaje yigeze kubivuga sinzi ko mwanabyumvise yuko abarimu bo muri kaminuza y'u Burundi cyane cyane abafise abari mu rwego rw'abasista basigaye barushwa guhembwa n'abo banganya diplome bakora mu bindi bisata mu Burundi none mwumva ntitwoshwa no kwigeranya na gatoyi n'amakaminuza duhana imbibe canke yo ku mugani wa Afurika. Murakoze
kuba ariko baratwumviriza mushobora kubwira nka abigisha bo muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka muravuga iyo mishahara idafatika ituma benshi muri bo ariko baragenda boba bahembwa nkangahe mugereranyije n'abo bantu mu mwaka muravuga.
Naravuze ku iradiyo isanganiro umwe muntu atashe akiva hanze ashikira ku miliyoni n'ibihumbi ijana ni ukuvuga tugiye kuraba tukagereranya dusanga ari amafaranga adashika amadolari amajana abiri bamwe bita ngo bamaze kuronka amagrade baca baja nko ku miliyoni zibiri kuri profesa asosiye miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana atatu nimba ntihenze cyangwa amajana atanu muca mwumva namwe amadolari ingana tubivunja birazwi ni ukuvuga ko aho ari nk'amadolari amajana ane ibintu ntashoboye amajana atatu ego amadolari amajana atatu uri profesor asosiye ni ukuvuga umaze imyaka nka munani uhatana kugira ngo uduge grade uba profesor ordinaire kugira ngo yoshikane amajana atanu arenga gatoya urumva ayo mahera uravye ingana abaprofeseri baba baje bavuye ku ishuri aho bahora twaravye dusanga kumbure umunyeshuri ariko ariga muri doktora afise bourse azoza guhembwa amahera ari igice cy'amahera yahora ahembwa ari umunyeshuri. Ivyo rero iyo turiko turabivuga abantu ntibashobora kubyumva ni bosi n'ibintu nko mu bantu bazi kuraba ingana barimo muri kaminuza bakora n'ingana bahembwa ni ukuri biteye agahinda.
Murakoze.
Dusangire ijambo dushaka agasaro kaburaga muri sanga ku ijwi ry'Amerika. Dushyira imbere ku ijwi ry'Amerika, ijwi ry'Amerika, ijwi ry'Amerika, ijwi ry'Amerika, ijwi ry'Amerika, ijwi ry'Amerika.
Ku mirongo ya telefone dufite Leonard Misago, uratwumva?
Leonard Misago, ndabumva.
Ego mufite icyumviro mushikirize ikibazo mushikirize?
Yewe tufite icyumviro noshikiriza hamwe n'ikibazo
mubishikirize,
hanyuma y'icyumviro ni kurinda yateye agahinda kubona incabwenke z'igihugu, incabwenke z'u Burundi, igihugu cyitangiye kugira ngo bacubwenge ariko usanga bariko baragenda mu bindi bihugu ukuri nka leta yacu nuko yabikwiye kuraba ikagira icikoze kuko n'ubundi igihugu kitagira abashakashatsi naho nyine usanga biriko biragorana kubera tutabona hari byinshi igihugu cunguka bivuye mu bushakashatsi bwapfa bigisha muri kaminuza y'Uburundi na cyane cyane nko mu gisata kijyanye n'iby'uburimyi ari nacyo gisata basize imbere.
Nze kuri Professor Libera ntibashire kandi mwarigeze kuba mu gerageza kuzana abigisha muvanye ngaho mu Bubiligi mukabazana gufasha kwigisha muri kaminuza y'Uburundi icyo cyumviro mwarakibandanije
icyo cyumviro cyabandanije kubera ingwa nziri mu gihugu muvuzeye hariho igisata gifasha icyo bita cooperation universite hanyuma kubera ingwa nziri mu gihugu no kubahiriza agateka kazi na muntu byarahagaze ariko hariho uburyo buriho bufasha kaminuza y'Uburundi ntibarunka barimo ariko barafasha nk'iyo doktora navuze ibisata bimwe bimwe amafakulti amwamwe hariho amaproje yo gushigikira cyane cyane abarimu mu byerekeye gushakashatsi murazi neza yuko na izindi nzego amashyirahamwe ntibaha amafaranga leta y'Uburundi nubwo nka Union Européenne yo gufasha ntuzeye kurajya amahera leta y'Uburundi ikoresha kubera ibihano byafashwe twegere amakaminuza yisunga ingingo za Union Européenne n'ibihugu biba biriko birafasha nk'Ububiligi cyangwa Ufaransa n'ibindi ntibirenga ku mategeko yashyizweho na Union Européenne ariko mu nkundire ngaruke gatoyi ku byerekeye ingene abandi barimu bafashwe mu karere mu bihugu bibanyi nagomba gushimikira ku bintu bine icya mbere mu bihugu mbere muri Afurika byinshi birafasha abarimu mu byerekeye ubushakashatsi n'uburyo bwo kwigisha hariho imigambi mu bihugu bitari bikeyi baha abanyeshuri ordinateur nufata nka Cameroon abarimu bose no muri Senegal abarimu bose abanyeshuri bose bararonka ordinateur murumva neza yuko abarimu nabo nyine baba baronse ordinateur murazi neza yuko ibi byerekeye guhindura amaprogramme bimwe bita BMD mu Burundi cyangwa RMD cyangwa Bologne iburiza buraya bisaba kwigisha ukoresheje ubuhinga bwa none bisaba rero ibikoresho nka ordinateur n'ibindi ibyo rero mu Burundi ni ibintu nabyo byofasha bigatuma abarimu bakora borohewe ikindi cya kabiri mu bihugu bitari bike bagira no muri Congo ni ikibanza umwarimu afise muri sosiyete icyicaro murazi neza kera umwarimu siyo barimu banyigishije ndi muri primaire n'abantu nubaha cyane rwose kandi icyo gihe umwarimu yari afise ikibanza ariko umwarimu wa kaminuza umwe munsi mu Burundi afise ikibanza gito cyane nta cyicaro afise ngo muri Congo umwarimu wese arafise ikarata imutuma arengana ntibamuhagarika abapolisi cyangwa afise uburenganzira bwo kurengana akoresheje iyo karata hanyuma ikindi cya gatatu ni ibyerekeye byarigeze mu Burundi ku ntwaro za kera gufasha abarimu kuronga aho baba icyo bita logement bakaronka ibibanza bakaronka n'ideni rishobora gufasha kubaka hanyuma icya nyuma nohereza ko muri bikorwa ahandi nko muri Congo abarimu bararonka imiduga ku giciro gitoyi mbere leta irafasha kugira abarimu baronke ikibunguruza ibyo ni bintu mu Burundi yaba hari ishaka byotuma umwarimu wo muri kaminuza yorohegwa bigatuma n'abandi bo bari hanze cyangwa bari mu karere bahurumbira kuja kwigisha mu Burundi.
Murakoze Professor Désiré Nisubire, mwako muravuga iki nyene bigoye gusubiriza umwigisha bafise ubwenge buhanitse ko atari kintu gikorwa coroshe kuba tumviriza mwavuga nka muri make ubugene kuko hari wigeze guhamagara avuga ko hari ugwaruka ruriko ruraheza za kaminuza rushobora gusubira abantu ngabo mwari musiguye gato ko atari gikorwa coroshe kusubiriza umwigisha abafise ubwo bwenge buhanitse ikiguzi ama uburyo bukoreshwa nk'ukusohora umwarimu nk'uwo bubabungana gute kugira abatwumviza byumve ko atari igikorwa coroshe kubasubiriza.
Murakoze cyane abantu bategereza kumenya ko kugira ngo honyene muri iki gihe tugezemwo uronke umunyeshuri afise impamyabushobozi ya doktora n'ibintu bitoroshe cyane. Ibintu bitoroshe turetse amashuri umuhira ahereza igice cya mbere asata mu gice cya kabiri cya masteri hanyuma ukamurihira amahera aja akaja mu gice cya doktora hanyuma nagenda babwire yuko ibyo bintu byose kuva nko muri masteri gushika muri doktora imyaka abo baba babinyarutsa bagira mu myaka itanu. Urumva ni gusubiza umwarimu uvuye nko mu gice cya mbere cya kaminuza yomara imyaka itanu. Ubu rero ni wa mwarimu aca azavuye ku ntebe y'ishuri. Hariho rero abarimu bakenewe cyane na cyane cyane babarimu bakora ubushakashatsi ibintu byo kurondera babarimu aribo bafasha abandi banyeshuri bari kubariga za doktora nk'uko ari karevuga muri ko doktorale ababarimu babafise turetse turetse ubushaye impamyabushobozi yo mu rwego rwa doktora abarimu baba bamaze kuminuza mu vy'amagrade bafise ibintu bita amapublication mu majurno yo hanze yahambaye abo barimu baba barakoze ubushakashatsi igihugu gishobora kubona ndazi kwivyo benshi babizi abo rero nibo barimu bakenewe kugira ngo bashobore kwigisha kaminuza mu bisanzwe ndazi ko nka Libera ntibashira kandi abizi mu bindi bihugu bimaze kugira umugambi ukomeye wo kwigisha amakaminuza nta mwarimu agisohoka amashuri ngo atashika yigisha ubatse bamwita muri Cote d'Ivoire mutuma assistant twebwe abasistant ni bacu basa impamyabushobozi zitoyi ariko mu bihugu bya Cote d'Ivoire bihugu bya Senegal umwarimu afise urupapuro rwa doktora atacarakora kininiya aba ari umu assistant w'ubundi bita umutitulaire. Donc le phénomène ya titularisation des enseignants nibaza ko si by'abantu kwibaza ngo ni ibintu byoroshye cyane nko mu gisata cy'ubuvuzi ndibaza ko twari dufise gusa abaprofeseri titulaire babiri nabo baragiye mu zabukuru nibo bonyine barasa titularisation. Ni ukuvuga abandi tuza turaronka ego bagenda bamenyera bakigisha neza ariko mu ntango biragorana kuko kwigisha ni uwundi mwuga mubwiga gushasha nicyo gituma babanza kuba basista babarimu basanzweho bakomeye. Ubu rero hariho ibintu byo kujana abantu muri retraite bari basanzwe bafise ubumenyi bukomeye cyane mu byo kwigisha mu byo kwankadira abanyeshuri bigaca bituma abarimu bashasha baza abarokrite bataronka babandi bo hejuru babigisha ingana bimwe no kwita ku miranka kabuye k'abagabo hamusanga bari bobo barabunyoye mugabo abandi bari munsi bakagenda rero baduga nabo bamenya ubwenge uko imyaka igenda. Ibyo rero nicyo gituma abantu batobyitiranya atano bishiramo ama emotion natwe ntitwari turyohewe nuko Burundi butagira abarimu bahambaye. Turashaka ko uko biba mu bindi bihugu za Cote d'Ivoire n'icyo gihugu maze kujamo cyane nkabona ingana abarimu babayeho nkabona ingana bafise abasista bakomeye cyane n'abaciye ubwenge muri leta muri Congo hakurya leta iharanira intwaro rusange ya Congo yari kabivuga Libera ntibashira kandi abarimu bafise ya magrade yo hejuru baba ari abarimu bubashwe cyane ndagenda ndamubwire ngo yantu yabimenye son excellence Tshisekedi yarabahaye miduga madubre kabine kuva kugwego kwa ordinaire gushika kugwego kwa professeur twewe twita professeur associé abo bagiye baronka buke buke bubafitse z'amaduka z'amadubre kabine gratuit atana kimwe bazirisha bibaza bakacu bavuga ko bizonabandanya nabandi bakadoshikira urumva rero akigoro ko mu bindi bihugu kabari kanini umwarimu igituma bamuha ibyo bamufata uko suko yoroshe gusubiriza nuko abona agiye byo bagora kugira baronke nkuyo ni sindi ko no banabisiguye nkuko akumbure bishimishije murakoze
murakoze mwabisiguye tugaruke ku mirongo ya telefone Jean Baptiste uri ku murongo uratwumva
ego ndabumva cyane akimbanje gushima kuri ibyiyumvira bemo barimo baratwereka ingene igifata cy'abigisha kirimo kiratera kija habi muri iki gihugu cyacu ariko nshinongera mpindukire mbaze hajije kutubwira rimwe na rimwe ingene ibihugu byitunganije mu bifata by'abigisha ariko turatahura kandi sinzi ko ibyo bihugu ingene byitunganya biba bifite n'amikoro etetse ari hejuru y'iki gihugu cyacu kugirango iki gisata cy'abigisha ngaho iwacu kimere nk'ikintu gitotara nuko tabora uburundi bwo banza bukagira kuko igihe cyose tuzaba tugifise amikoro make n'ibifata bimwe bimwe bigize ubuzima bw'igihugu bitegerezwa guhungabana akarongo gato nshobora gutanga igituma mvuze yuko igisata cy'abigisha gishobora kuba kirimo kiratera inyuma kubera n'ubuzima bw'igihugu butera buja habi ndafise nk'abarimu nk'ababiri ushobora kuba twaraganiriye mu minsi iheze aho bafashe ingingo yo guheba akazi bo bonyine ubwabo bakaca bagenda mu gihugu cy'Ubugande kandi mu gihugu cy'Ubugande ntibaba bagiye gukora ako kazi k'ubwigisha bagafata nk'amamoto bajya mu mabarabara parce que barose nk'ibihumbi ijana ku kwezi cyangwa amajana dufate ko barose senkisa ku kwezi vya hariya Ubugande abarose amahera menshi ino badashobora gukura mu bwigisha kandi baba bari areze nta pesha baba bariko urumva cyane ko gisata kirimo cyatera inyuma kubera amikoro y'igihugu
murakoze cyane ndabashimiye Professeur Libera ntibashira kandi kuri ico cimbo cya Jean Baptiste avuze ngo ni kibazo cy'amikoro ugereranyije n'ibyo bihugu bindi kibego bibanye abo bigisha bajamwo niko mubibona
neza cyane ni cyumviro kirashe mbere n'ibituko turadondagura byerekeye inyishu kuri ico kibazo ntibishoboka inyikoro idahindutse mu ncamake ni hakwiye inyishu ya politike kuko ndo niko tuvuga abarimu n'abaganga muri kaminuza mugabo murazi neza yuko Uburundi buriko ababuhunganye benshi cyane no kwibutsa ejo bundi abaciye muri Serbi amatwa nsumira barenga ibihumbi icumi zibaciye muri Serbi ni ukuvuga umurundi wese aronse akaryo ko kugenda benshi ntibagaruka mbere n'abakozi ba leta tuhora twumva bagiye mu maminisitiri y'akazi ntibatahuka muri make rero ni ikibazo gikomeye kitaraba muze kaminuza gusa kiraba n'ibisata n'ubushikiranganji bw'undi izo ngorane z'incabwenge z'abanonosoye bimwe bita kompetanse en fait ubushobozi bwo gukora ibi na biriya ni ibintu byibonekeza mu byerekeye imikoro y'igihugu mu ntamake rero Jean Baptiste icyo cyumviro cy'ikibazo cy'iyo ni ikibazo gikomeye imikoro idahindutse nta kintu kinini kizohinda
murakoze Professeur Désiré Nisubire mwavuze ibisata aho abo bigisha bagenda ari benshi kurusha mu bindi mwabivuze ibyo bisata mwo bisubiramwo mwovuga n'impamvu kubera iki ari ibyo bisata kurusha ibindi
igisata cy'ubuganga n'ukuri nico nibaza cyambere kigeramiwe hariho ibisata bindi navuze nimo bita za les sciences de l'ingénieur abantu banosoye ubuhinga kubera iki ari byo bigeramiwe nuko aribo bantu bakenewe cyane nibo bantu bakenewe cyane naho twafatira ku bihugu by'Ubufaransa birakenye abaganga
ibihugu bindi byo muri Afrika birakenye abaganga. Abo bantu biga ibintu bya ekonomi by'ubutunzi, abantu barakenewe cyane, nico gituma usanga ari nabake kandi nico gituma bakunda guhamagarwa na cyane n'ibihugu byo hanze. Ni ukubera basanzwe ari abantu bahurumbirwa n'ibihugu na mu gisata cyo kuvura, murazi ko abantu babye bafise ama specialist barahurumbirwa cyane, nico gituma ari byo bigeramiwe muri iki gihe. Bikerekana kandi yuko mu kugira ngo uronke abo bantu ba specialist mu by'ubuganga cyangwa mu bya technology, bijya by'ama computer science n'ibindi, ntibyoroshe, bisaba amahera menshi. Nico gituma ibihugu bimaze guca ubwenge bica byikora ku bandi babaforumye bikaba batwara. Ibyo nabivuze, hariho n'ubundi numvise abishikirije, biranababaje cyane, je birambabaza cyane kubona turavye ingufu Burundi buba bwarakoresheje mu kugira ngo bushobore kuronka abo bashakashatsi, hanyuma abantu bakaba batwara kandi atacu babafashe kinini. Nibaza yuko bisubiramo bakaraba nk'abantu nkabo bakabagumya kugira ngo ntibandi ibyo batwara. Navuze ibisata byo mu by'ubuganga, navuze ibyo bita ubushakashatsi na tekinoloji, iby'ubuhinga. Abo bantu nibo cyane cyane ubu biratangwe no kuboneka kw'abandi bagize ibyo bita le science sociale, nabo nyine batanguye kuza bararondegwa bivana n'aho isi igejeje. Donc hayigeze mu iterambere, bobo bantu baca barageza bakitanga kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo by'isi. Rero iyo babonye umuntu wabishoboye ibyo bintu baramurondera cyanke arondeye akazi bakamuhamagara akagakora. Nico biva ko n'ibyo bisata cyane cyane bigiramo.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri radiyo Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afurika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Professor Liberanti bashira kandi narageze gushakashatsi kujanye n'isata cindero mu Burundi. Mwitegereje mubona uruhara muri bije amafaranga leta ikoresha mu gisata cindero ahageje canke mubibona gute?
Ntahageje na gato y'imbere muri bije iheruka kudugushirwaho baragabanuye cyane. No kuvuga yuko igisata cy'indero mu Burundi ntibagiha ikibanza gikwiye, ntibaratabura yuko nk'uko nabivuze kare ntushobora kubaka igihugu ngo ugiteze imbere ngo ushyire imigambi n'imigabo mu myaka 2023 udateje imbere igisata cy'indero n'ubushakashatsi. Kuko kubaka igihugu ni uku bufise abantu banonosoye bashobora gutora inyishu z'ingorane zizoba zihanze igihugu mu myaka iri imbere. Ibyo rero n'ibintu bibabaje kubona amahera y'igisata cy'indero yagabanuwe bigaca bisigura yuko bizogorana gutorera inyishu ibibazo turavuga.
Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC, turiko tuvuga ku kibazo c'abigisha ba kaminuza n'abandi bakozi ba kaminuza, hari abariko batera bahava bakaja ahandi kurondera ubuzima bwiza kurushiriza. Professeur Désiré Nisubire, nko ku gisata muri mwo c'ubuvuzi, niyihe ngaruka mubona biriko biragira canke bizogira muri kazoza kuri ico gisata no kuvyerekeye indero muri rusange n'iterambere ry'igihugu?
ingaruka n'izindi cyane hari zitanguye kuboneka n'izindi zizoboneka atagihindutse nk'ubu nk'uko nabivuze no ku maradiyo ari ngaha akorera ngaha mu Burundi iyo ubona abantu bafise bene izo mpamyabushobozi bariko baragenda byo kuvuga nko mu gisata cy'ubuganga turetse yuko abo bantu basanzwe bigisha ibyigwa bahora bigisha bigaca bicegwa rimwe rimwe tukanabura n'abashobora kubyigisha baje bava ahandi bikanatugora kugira ngo tukazona barindira kugira baje nko mu ruhuko basaba no kubyigisha urumva ko ari ingorane ariho bica bicererwa turetse ibyo rero abo bantu basanzwe ari n'abaganga ni ukuvuga nimba icyo gisata cyari mo babiri bakagenda kicacugara navuze ibisata bimwe bita medecine physique readaptation nk'ubu tudafite n'umuntu n'umwe ni ukuvuga abarwayi bari bafiswe n'umuganga ari ngaho abarwayi ntaho bafite bata umutwe yego barashobora kuronka abandi mugabo murazi ko nk'ibitaro rwa karede ari ibitaro binini cyane byategereza kugira ahubwo nk'abo nka batatu canke barenga hariho ibisata bya anestesie reanimation dusanga naho abarimu muri iki gihe usanga tubafise mugaze bemera kuza gukora muri kaminuza y'u Burundi kubera agashahara gato ibyo ni ibintu bizwi bashaka kuza gukora mu bindi bitaro bizubahemba amahera menshi za Tanganyika care hospital za Kira hospital bene abo nisanga baca bigumira iyo tubinginze rimwe rimwe bashobora kudufasha kwigisha abanyeshuri bamwe bari muri troisième cycle bo muri DS ariko nyine urumva abantu wikora ko uko ushaka ubanza kubiyaga bakaguha umwanya bashaka ibyo ni mu mvo zo kwigisha no kuvura ibyo rero uko turiko turabona uko iminsi igenda hari ibisata nka bya santé publique hoba hariyo nk'umuntu umukozi umwe gusa muri santé publique usimuzi akazi ijejwe mu by'ubuvuzi na cyane cyane no mu by'ubushakashatsi mu bisata byo kwa muganga kuko harimo umukozi umwe wundi yahora na umwe agomba kuja mu zabukuru abandi bakaba baragiye kandi bafite impamya bushobozi zikomeye nibaza ko hariho ibisata bya anestesie animation ibyo nari nabivuze ni ukuri biratera ingorane cyane ku bagwaye bigatera ingorane no ku banyeshuri kuko abanyeshuri ariko bariga imwe itatu bazi cyane ntibaronka ababashigikira ntibaronka ababafasha ntibaronka ababereka ingana ibintu bigenda ugasanga dufise nk'umwigisha umwe gusa muri anestesie animation akaba ari atwara n'ibitaro bya Rwa Karede nta kuntu yoshobora kuvura ngo yongere yigishe ari umwarimu umwe ibyo byose n'ibintu bisigaye byaboneka yuko bitoroshe cyane gutorera umuti muri kazoza hoho bizoboneka yuko bizogenda byunyuka hariho n'ibindi bintu byononekara hajya hari ikintu benshi batazi abashakashatsi ntibakora ibyo byo kuvura byo kwigisha gusa none ko leta y'u Burundi ifise vision 40/60 iyo kugwa n'abandi abashakashatsi ataba ariho erega amaplan strategique birya byo mu bushikiranganji bwabo bw'ubutunzi kugwa nabo nyine ba professeurs bo muri kaminuza abarimu muri kaminuza benshi ntibagira amakonsistance bakaderimita amadomene de recherche ibyo byose tuzosanga igihugu itagira ubushakashatsi cubaho gute igihugu itagira incabwenge cubaho gute ibyo rero bazogera kubibona kumbure impenda yari yasheshe umuti mbwa rero rero turiko turavuga gutya no kugira ngo abofata ingingo bace babifatira ko kumbure bagice bakoze ariko uwayigeze kuvuga ngo arwigeze kuvuga ati none ntibivana n'ubukene bw'igihugu rero ubukene bw'igihugu nyine ni ukuri biranaboneka biranababaje yuko leta y'u Burundi biraboneka yuko hari ibintu bigoye nk'uko n'abategetsi babivuga natwe turanabitahura kandi natwe turabarundi turakunda igihugu cyacu ariko rero hari ikibazo kiri ngaha mu Burundi kuko ikintu bita ekite nta kihari ekite salariale nimwe na nimwe ariko ndababwira mu ntango nibafate uburyo bw'ibihugu buhari bukeyi tugabure atawanjya wangura hanyuma niyo igihugu catera imbere tuzotera imbere naco mugabo habaye ikite salariale ukabona ko hari abantu kumbura naho n'igihugu kimerewe nabi hari abantu bamerewe neza ata naho babidoga atacyo kimwe n'abandi ibyo rero turamaze kubishikiriza yuko turakeneye yuko itunga ry'igihugu cyabikanywa n'abanyagihugu bose atawanje bangura
murakoze ndabashimiye cyane nshimire abatumire Dr. Désiré Nisubire igisha mu gisata cy'ubuvuzi kuri kaminuza y'u Burundi akongera akaba ayoboye sendika yabigisha kuri kaminuza y'u Burundi na Professor Liberan ntibashira kandi igisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi tukaba twariko tuvuga ku kibazo cy'abigisha n'abandi bakozi bo kuri kaminuza y'u Burundi arimo abariko barahava baja ahandi kurondera ubuzima bwiza kurushiza n'ingaruka bishobora kugira kubijanye n'indero n'iterambere ry'igihugu cimire rero abatumire shimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro namwe mwashoboye guhamagara mukabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyimviro namwe mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ndabakengurukiye mwese ndabatumira no kubandanya mudufikurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu ijwi rya Amerika mu kurindira mwese mugira ibihe byiza
Amazing.